Nitwa Nzobonantumye Terance, mvuka muri komine Isuru, umukenyezi wanje yitwa Misago Christina, umwana wanje yitwa Nimubona Eriziyaki, uwundi yitwa Imanishimwe Giramahoro. Aba mvuka muri kumutumba Kinama, ikomine Gisuru, provensi Ruyigi. Haba nshaka gutuma ubutumwa kuri leta y'u Burundi kugira yuko hari icyo ishobora kumfasha, kuko twaje muri Isomaliya kuri misiyo, ariko gushika ubunya abashababu baramaze kumfata, ndi mu minwe y'abashababu. Gushika ubunya ubuzima bwanje ntacyo bubaye vraiment, ndashima. Ariko ndashaka yuko leta y'u Burundi ishobora kugira ingufu zose zishoboka kugira ngo nanje nshobore gusubira mu rugo, kugira ngo tubonane n'umuryango wanje, kuko urabona igihe ni kirekire. Kandi nkaba nifuza yuko niyo yankana Bunyoni kugira ngo ashobore kugira ingufu zose zishoboka, kugira yuko avugane na leta y'abashababu, kugira ngo leta y'u Burundi ishobore kugira ingufu nanje nshobore gusubira mu muryango wanje nk'abandi bose. Nico nanje ubu ndashima yuko nk'uko mwantumye nanje, kugira ngo igihe nari nkiri mu buzima bumeze neza, hari nkiri umusirikare mu Burundi, ariko mukantuma nkemera, nanje nico gituma nashaka yuko mushobora kuvugana na leta yo muri y'abashababu, kugira ngo nanje nshobore kugira subire umuryango wanjye. Abashababu baravuze yuko batashaka kunyica, iyo bashaka kunyicaho baba baranyishe amezi 10 maze muri Isomaliya ata ndi mu maboko yabo, simba nkiriho. Ku minsi ishize barambwiye ikintu, hanyuma ndanje ndashiduka ndikanga, kubera kuri ivyo ndasaba leta y'u Burundi kugira ngo imfashe kuri ibyo bintu, yuko nanje nuba nk'abasirikare mu bandi ari imuhira. Abashababu barambwiye yuko bavuganye na leta yo muri y'Abaganda yuko cyahagaze. Igisirikare cy'Ubuganda UPDF cyari gihagarariye amasezerano, ariko gushika ubu cyarahagaze. Nubu ndakomeza nsaba niyo yankana Bunyoni, umukuru w'igisirikare cy'u Burundi, kugira ngo bavugane na leta y'abashababu bandekure, kugira ngo nsubire mu rugo rwanjye. Ndabasaba nshimitse. None ubu ngubu hariho n'abandi basirikare bafashwe n'abashababu, turasaba cyane yuko muvugana na leta y'abashababu kugira ngo bashobore kuturekura twese, kugira ngo bavugane mukore uko mushoboye kugira leta y'u Burundi ivugane na leta y'abashababu nsubire mu rugo rwanje mu gihugu cy'amavukiro no mu bwigenge bwanje. Ndabasaba.